Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutseho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. Tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na Alois Bigirimana.
Mwaramutse Edi, turahera kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Abanyarwanda baba bijana nibo bajabutse umupaka binjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi iheze, bavuga ko bariko barahunga amategeko y'igihugu cyabo abasaba gucandagwa COVID-19. Usanteri Mwizinga rya Ijwi Karongo Kalaja yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko imigwi mito mito y'Abanyarwanda yinjiye iciye mu bwato ishikira mu bumanuko bw'iryo zinga ku nkengera y'ikiyaga cya Kivu. Avuga kandi ko bamaze gutorokanya abarenga ijana kandi abategetsi bakaba bariko barababaza igituma bahunga. Ide Bakalu na warongoye ishyirahamwe ry'abanyagihugu bo muri Ijwi baba mu gisagara cya Bukavu ni muri Kivu y'ubumanuko, nawe avuga ko abategetsi bo mu gace ka Ntambuka babonye abantu bashika ijana bajabutse ku munsi wa kabiri. Avuga ko abanyarwanda bavuga ko bariko barahunga kubera urukingo rwa COVID-19. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolanda Makolo mu minsi iheze yavuze ko abanyarwanda bose bakwije ibisabwa hamwe n'abahaba basabwa gucandagwa kugira bikingire bo nyene ubwabo kandi bongere bakingire nabo babana. Muri ako karere nyene umwe mu bashinze umuhari w'abaroberi wamuka muri Uganda bariko bagwanira mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarafashwe. Amakuru ava mu basirikare b'ibyo bihugu bibiri yarabyemejeje ku munsi wa gatatu. Ihagarikwa ry'uwo mutegetsi wo hejuru w'umuhari ADF ryabereye hanze y'igice ibyo bihugu biriko biragwaniramwo n'uwo muhari, nk'uko aya makuru abandanya abivuga. Benjamin Kisokeranio yabaye umukuru w'iperereza wa ADF gushika mu 2019 kandi yari yegereye cyane uwahoze arongoye umuhari Jamil Makulu. Yafashwe ku munsi wa kabiri mu karere ka Uvira mu manuko bwa Kivu, nk'uko byavuzwe n'umusirikare wo hejuru mu gisirikare cya RDC atashimye ku izina ryiwe rigaragara. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Ronald Kakurungu yavuze ko Kisokeranio yafatiwe hafi y'urubibe n'u Burundi kandi ubu ari mu minwe y'igisirikare cya Congo. Hano muri Leta Zunze za Amerika, igisirikare cya Amerika ku nshuro ya mbere kiriko kiratanga agashimwe k'amadolari 50,000 ku bakandida bemera kwinjira mu gisirikare no kwemera kuzokigumamwo imyaka 6. Ni mu gihe icyo gisirikare kiriko kirabura abakozi mu buzi bumwe bumwe bwa nkenerwa bivuye ku kiza cy'umugera wa corona. Igisirikare cya Amerika kivuga ko cyizeye ko gutanga agashimwe k'amafaranga hamwe no guhindura bimwe bimwe muri urwo rwego bizotuma abakiri bato bahurumbira icyo gisirikare. Muri Amerika kandi ubushikiranganji bw'ikigega bwarafashe ibihano ejo ku gatatu ku banyagihugu batanu ba Korea ya Ruguru. Bagirizwa kubikira Korea ya Ruguru ibikoresho byo guhingura ibigwanisho ruho nyanganda na programme za misile. Ibi bihano bikurikiye misile 6 zatewe na Korea ya Ruguru kuva mu kwezi kw'9 umwaka uheze. Ibi bihano bibuza ababifatiwe gukora urudandaza muri Amerika kandi bagafatirwa imitungo bahafitiye. Ubushikiranganji bw'ikigega buragabisha uwo wese yukorana nabo harimo n'amabanki ko nawe azokurikizwa ibihano. Mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU umunyamabanga mukuru waryo Antonio Guterres avuga ko ibihugu 8 bigiye gutakaza uburenganzira bwo gutora mu nama ya bose ya ONU kubera bifise ibirarane by'intererano. Ibi bihugu bigizwe na Irani, Venezuela, Sudani, Antigua na Barbuda, Repubulika ya Congo, Guinea, Papua Nouvelle Guinea na Vanuatu. Amategeko agenga ONU avuga ko igihugu gihanye ibirarane bingana canke birenga intererano y'imyaka 2 bica bitakaza uburenganzira bwo gutora.
Aloys Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Komeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Impuzamiryango iharanira ihubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda CLADO ivuga ko polisi y'u Rwanda yica amategeko ikereka abantu mu bitangazamakuru batarahamwa n'ibyaha.
Ntabwo rero ngiye bakeka ko umuntu yakoze icyaha runaka aguye kumuzana ari mu mapingu, abafata bakiye mu mapingu bakakwereka itangazamakuru. Urumva ko igihugu cyose abakurikiranye televiziyo bose
uyu ni umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru mu Rwanda. Mu Burundi abaharanira uburenganzira bwa muntu barasaba leta gushyira mu bikorwa icyemezo cy'umukuru w'igihugu cyo guha imbabazi abafunzwe 5,000. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya nimujye kure y'amaradiyo yanyu, muracyari kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Impuzamiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda irasaba Minisitiri w'Ubutabera ko hakurikizwa amategeko ku ihame ryo gufata abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa. Uwo muryango uvuga ko polisi y'u Rwanda yica amategeko ikereka abantu mu bitangazamakuru batarahamwa n'ibyaha. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Mu ibaruwa yayo, impuzamiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda CLADO yandikiye Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko igamije gukora ubuvugizi. Irasaba kubahiriza ihame ryo gukomeza gufatwa nk'umwere ku muntu ukekwaho icyaha cyangwa amakosa, ibizwi nka presumption d'innocence mu rurimi rw'Igifaransa. Impuzamiryango CLADO mu ibaruwa y'amapaji 3 yageneye Minisiteri y'Ubutabera yibanze ku mategeko arebana n'uburenganzira bwa muntu mu ngingo zayo yahereye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda risumba yandi mategeko yose. CLADO yanashingiye ku mategeko n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono. Ibaruwa ya CLADO iragaragariza impungenge Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya Leta. CLADO iravuga ko hari abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa yoroheje atanagize ibyaha, polisi y'u Rwanda yereka itangazamakuru cyangwa ikabagaragaza mu majwi no mu mashusho ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Iravuga ko ibyo bibakoze isoni n'ikimwaro mu ruhame kandi bikabasebya. Ibivugwa n'impuzamiryango CLADO ni nabyo bikunze kumvikana abanyamategeko babisaba ubucamanza mu nkiko. Umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru akavuga ko ihama ari uko umuntu aba agomba gukomeza gufatwa nk'umwere kuko ibindi birushaho kumusuzuguza.
Ikintu cya mbere ni uko cya gitinyiro cya muntu yari afite cyacyohereye agombaga guhabwa abacyambuwe n'urwego rugishakisha ibimenyetso, kandi uwo muntu wenda bakazagira igihe bakamurekura cyangwa se akaba umwere ariko cyatinyiro cye burya kiba cyahungabanyijwe. Iri ya ngingo ya 13 ivuga ko leta ifite inshingano zo kumwubaha no kumurinda no kumurengera. Ntabwo rero igihe bakeka ko umuntu yakoze icyaha runaka aguye kumuzana ari mu mapingu abafata bakushyira mu mapingu bakakwereka itangazamakuru. Urumva ko igihugu cyose abakurikiranye televiziyo bose bahita bagufata nk'aho uri igisambo rwose, nk'aho wafatwa hamwe n'icyaha kandi ibimenyetso batari banashyiraho.
Mu gushaka kumenya koko niba ibikubiye mu ibaruwa ya CLADO hari isano byaba bifitanye n'abo byabayeho, Ijwi rya Amerika yabajije Bwana Olivier Tuyisenge, umusizi w'umunyarwanda. Uyu yakoze ubukwe mu mwaka ushize w'2021 ariko yisanze polisi imutwaranye nabo bari kumwe ibashinja kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19. Kuri we nk'umuntu ukomera ku muco abifata nko guhururiza abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa bihabanye n'umuco nyarwanda.
Yewe ubwo nibaza ko nka polisi aho kugira ngo nibura baberekane kuriya babashyire imbere y'itangazamakuru, ahubwo nibaza polisi y'u Rwanda nibura yakora statement nk'itangazo rigenewe abanyamakuru sepa igihe cyo bazaba bahamwe n'icyaha cyangwa byemejwe polisi y'u Rwanda izababereka ariko apana mbere kuko nk'ubu ni ukuri kw'Imana inkwano nyura ukumva umuntu aravuza ngaho atari wa munyamakuru.
Izo rero ni ingaruka byakugizeho?
Yewe ingaruka ingaruka kubera ko ndi umuntu utita ku bintu mugore wanjye wenda we byasimugeze dore wa mugeni
twahamagaye Bwana Emmanuel Ugira Shebuja minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta tugamije kumva icyo avuga kuri iyi ngingo ntibyadukundiye Bwana Ugira Shebuja ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje umusizi Tuyisenge akavuga ko no mu gihe abanyamakuru bahamagariwe inkuru z'abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa bagombye kubikorana ubushishozi
ariki muri ziriya rero zo kuvuga ngo runaka yerezwa itangazamakuru umunyamakuru ashiduka ari gushinyagura n'ugusonga umuntu ariko atabizi kugira ngo we ngo yeze akazi ke ibintu bigenze uri kumbaza ngo tunyuriremo uko byagenze kandi we nk'umunyamakuru bajya kuguhamagara ngo uze ukavaringa iyo nkuru wowe wari uje kubwira abanyarwanda uko byagenze ntibuke bizi turabaze
ku munyamategeko Buhuru agasanga hari icyo minisitiri yagombye gukora akibona iyi baruwa y'impuzamiryango irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Claude
ikintu cya mbere ni uko yasaba za nziko ziri mu nshingano ze kubera ko yaba aribu cyangwa ubugenzacyaha rwose ni bo ba mbere bari munsi y'inshingano za minisitiri w'ubutabera icyo rero yakagombye kukibibutsa kubera ko twebwe dusanga ziriya nzego rwose zikapye kandi mu guhungabanya icyacyubahiro cy'umuntu ukekwaho icyaha minisitiri rero afite uburenganzira afite n'ububasha ashingiye kuri konsitisiyo yo kuvuga ati mworoshye gatoya icyo gitinyiro icyo cyubahiro cy'umuntu
icyakora ufatiye ku bihe polisi y'u Rwanda yereka itangazamakuru bakekwaho ibyaha bikomeye n'ibyoroheje ndetse n'abakekwaho amakosa bishobora kugorana ko ibyo Claudisaba yahita ibibonera igisubizo kiboneye ni inkuru tuzakomeza gukurikirana hazagira igihinduka tukabibagezaho gusa polisi y'u Rwanda mu minsi yashize yo yigeze gutangaza ko ibyo ikora nta mategeko abiyibuza bagira ubusabe bw'irya Amerika Ikigali
muri Tanzania abantu 14 barimo abanyamakuru 5 baguye mu mpanuka y'imodoka yabereye mu ntara ya Mwanza imihango yo kubasezeraho yabaye kuri uyu wa gatatu mbere yo gushyingurwa buri wese aho akomoka Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yihanganishije imiryango y'abagize ibyago ni inkuru twateguriwe na James Jovin muri Tanzania
Iyo sanganya ryabaye ejo kuwa kabiri aho imodokari yarimwo abo banyamakuru yagonganye imbona nk'ubone n'iyindi yunguruza abantu n'ibintu abo banyamakuru bose hamwe bari mu rugendo rw'umukuru w'intara ya Mwanza Bwana Robert Gabriel ikomine yitwa Ukerewe gusa izindi modokari zibiri zarimwo uwo mukuru w'intara n'abandi bakozi ba leta zo ntacyo zabaye abapfuye ni Husi na Miranzi yakorera ikinyamakuru ITV Johari Shani yakorera Uhuru Digital Anthony Chua wo mu kinyamakuru Habari Leo Abel Ngapenda yari umuvugirizi w'intara ya Mwanza Steven Msengi umuvugirizi w'ikomine yitwa Ukerewe hamwe na shoferi yatwaza iyo modokari Bwana Paulo Silanga abandi bantu 8 bapfiriye mu modokari ntoyi yunguruza abantu n'ibintu ariyo yagonganye niyo yarimwo abanyamakuru gusa abanyamakuru babiri barahakijwe ariko barakomeretse cyane nabo ni Tunu Herman umunyamakuru yigenga hamwe na Ivan Chua akorera ikinyamakuru Icon TV nyuma y'iryo sanganya mukuru w'intara ya Mwanza Bwana Robert Gabriel yabariye abanyamakuru yuko leta iri mu bihe bikomeye cyane yasabye abanyagihugu mu ntara ya Mwanza kwihangana
tumapoteze waandishi wa habari wazalendo wanaolipenda taifa lao
turataka je abamenyesha makuru beranda bakunda igihugu cyabo turi mu bihe bikomeye cyane igipolisi kirimo kubandanya gikora iperereza riri sanganya gusa twari mu rugendo mu modokari zitatu iyo abanyamakuru niyo yagize isanganya ntore aka kanya guhoza imiryango yabo yose hamwe n'abanyamakuru mu gihugu cya Tanzania
pamoja na watumishi wote wa mkuu wa mkoa na wote wana ndugu wote ni mapenzi mema waandishi wa habari wote
Presidenti wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yahojeje Malira imiryango yose yapfiriwe n'inshuti zabo abasaba kwihangana muri iki gihe gikomeye barimwo
ajali mbaya iliyotokea kule Simiyu mkuu wa mkoa alikuwa anakwenda ziara kukagua miradi mbalimbali
hari impanuka mbi cyane yabereye mu ntara ya Simiyu mukuru w'intara ya Mwanza yari mu rugendo kuraba ibikorwa bya leta bitandukanye muri komine yitwa Ukerewe abanyamakuru 5 bahasize ubuzima abantu bose hamwe bapfiriye muri iyo mpanuka ni 14 ndabasabiye ku mana ibakire kandi nongere impoze ya marira imiryango yose yabuze ababo iri mu ntara zitandukanye.
Lakini pia kwa niaba yenu tuwape pole wananchi wote wa mikoa ile ambao wamepoteza ndugu zao.
Umuhango wo gusezera bwa nyuma biziga by'abo bantu 14 bafiriye muri iyo mpanuka wabaye kuri uyu wa gatatu mu kibuga cy'umupira Nyamagana, nyuma yaho buri umwe umwe azocajyanwa gushingurwa aho yavukiye umuryango wiwe. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Komeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi kubanyororo barenga 5000 umukuru w'igihugu yari yahaye imbabazi mu mwaka w'2021 abantu 2700 bonyine nibo barekuwe. Ibyo bitangazwa n'ishyirahamwe ntabariza riharanira uburenganzira bw'imfungwa n'imiryango yabo, rigasaba ko ibyemezo perezida afata abagomba kubishyira mu bikorwa batabibera intambamyi. Inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Mu itangazo ryasohoye ishyirahamwe ntabariza ryashimye ingingo ya perezida yo kurekura abanyororo yatangaje ku munsi wa nyuma urangiza umwaka w'2021. Umukuru w'iryo shyirahamwe Jean Marie Nshimirimana yemeza ko inzu z'imbohe mu Burundi zahindutse nk'ikuburiro abafungwa umurengera bakaba bafunzwe atambo zumvikana zihari bitewe n'uko hari abantu bagiye bitwaza ikenye n'amahanga bafise mu gufungisha abantu uko babyishakiye. Asaba Abarundi bose kuvira hasi rimwe bakagwanya akarenganyo.
Ari byo rero twagiye turabona mu ishyirahamwe ntabariza byakwegeye Abarundi benshi mu mabohero atandukanye, ugasanga yagiye kuba nk'icukiro kubera ukurundana kw'abantu benshi. Bimwe bimwe rero byavuye ku babe gito b'Abarundi bamwe bamwe avuga ati komvise igikenye reka nyarucari akaba adakimuvugira ndamufungishe, agatelefona procurere agatelefona umuopeje kanaka ati mumfungiro. Biraduha intege rero Abarundi twese ko tukwiye guhagurukira icyarimwe kugira turwanye akarenganyo kandi turwanye n'indongozi zimwe zimwe zifata uburongozi nk'icibare kumenga n'ubwo gucinyiza abandi.
Ibitigiri by'umurengera mu mabohero na perezida Evariste Ndayishimiye biramuraje ishinga. Kwa 31 ukwezi kwa 12 mu biganiro yaremesheje n'abanyagihugu hamwe n'abamenyeshamakuru yavuze ko yifuza kubigwanya, yemeza ko kubwi inzu z'imbohe zikwiye kurungikwamo abicanyi bonyene.
Ukazibona n'imanza zitatanye n'ubwicanyi umuntu yagiye gupfungwa ngo naka ngo aheraniye naka ngo yagiye gupfungwa. Sinifuza yuko tena ubona mu munyororo abantu bapfungwa atarabitse. Tuba duhunze mu gihugu, umuntu ariko arakora akorera igihugu ariko arakora imuteza imbere uciye mujyana kumubika uri wenyine ukimugaburira niwe ukirondera mugerera umutekano. Ni ibonero naho kuja abicanyi kugira ngo dukingire bene igihugu ko twabonye abicanyi hakabaho gukosorerwa abantu bari babicanyi niwe kuja mu munyororo.
Mu kurindira kwiyo ntumbero ishikwa ko mu mahoro atari make abafungwa bavuga ko badafite imiryango hafi y'aho babohewe bagemurira bamabuze ibyo bafungura. Umukuru wa ntabariza hamagarira bakuru b'amabohero kwijukira kurimisha mu mirima kugira ngo barinde kigo yabo bajejwe.
Bararikiye ubuyobozi bukuru bw'amabohero abayongo y'amabohero bo mu Burundi ijya mirima bafise y'amafirizo haka abanyororo bavundira mu munyororo basohore amaboko baje kurima y'amahegitari tuzi yo mu Rumonge y'amahegitari tuzi yo bwaho kurimimba. Abanyororo bafungura injya bahindurirwe batanye kuri bwa bugari na bya biharage bahindurirwe bafungura imboga mbere bishobotse borore bafungure n'inyama. Birashoboka umuntu warorora akagira ubworozi burimo inka 10 cyangwa 15 bendaretse abantu babari 1000.
Mu kwa gatanu umwaka uheze perezida Evariste Ndayishimiye yahaye ikigwamo imbohe zirenga 5000 ariko abagera ku 2700 nibo batezuriwe gusa. Hamu cyifuzo cya kizigenza cyo kurikiza babishaka nshimye imana arongoye ntabariza sanga n'imiburiye buriho kwitegereza abanyororo barenga ibihumbi ndwi
si barunda rinza vuga ati dukure abantu bose batagirizwa ubwicanyi amwe byokorwa byukuri neza nko yabisabye hazotaha abanyororo bashika ibihumbi ndwi mugabo hamwe tubona neza ko se barundi bavuga tatashika ibihumbi bitanu hagatare kugwa ibihumbi bibiri n'amajana indwi intambamye hari ndayibabwiye arabivuga mugabo haraja uwundi mugwi ugiye kuraba dosiye y'abagire barekuwe areba amadosiye dusa acasanga afashwe intambamye ibayemo ugasanga yaraciriwe umunyororo mugabo hari kwihadaba Yohadabo ntiyaririse
mu kiganiro cyo ku munsi urangiza umwaka mukuru w'igihugu Burundi yemeje ko mu byarazwe bigoye harimo igisata cy'ubutungane avuga ko imanza ibihumbi amajana ari birarane ahamagariye abacamanza kuzikura mu nzira kugira ngo uyu mwaka urubanza rwatebye bizomare n'imiburiye buri iminsi itarenga ijana
nitwava mu butungane bwari bwiza mu gihugu oya iyo ni byose byari byarabaye na imanza zonyine zabaye ikirare twagize rusasuma yazo dusanga ibihumbi amajana n'amajana urubanza hako urica ntirushye mungiro wopururika wewe twashaka kuba twihutire izacitse zibanze zije mungiro hanyuma duce rero tujya kuri zanzire nazo zitaracika tujimare nazo nyene mu mwaka uza tufise impimbere yuko atarubanza bomara nk'amezi atatu tarahera
Burundi busa amabariro 11 avuze ubushobozi bwo kwakira abantu batarenga 494 ariko amaraporo y'ubuyobozi bukuru bw'amabohero n'amashyirahamwe yahani agateka k'abafungwa yerekana ko ubu abayabarizwamo barenga 13 ibitume imibereho yabo ikomeza gutituka nkuko amashyirahamwe yahanira uburenganzira bwabo abishyikiriza ero ryo buri kaneza ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mitieno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Tugume mu Burundi abaturage bakoresha umuhanda nimero 7 baravuga ko hatagize igikorwa vuba ushobora gusenyuka Burundi umuyobozi mukuru ukuriye ibyerekeye amateme n'imihanda arahumuriza aba baturage inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ibifashijwemo n'abakunzi bayo dusomerwa na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura urenganye ibiro vya zone Musaga iri mu manuko bw'ico gisagara hari ikimenyetso cerekana ko iyo barabara ligeramiwe ikiraro cungikanya zone Musaga na quartier Kamesa iyo zone nyene caracitse burundu kugira urujya n'uruza rubandanye haciwe iruhande y'icyo kiraro akababara kimfata kibanza ugeze ku birometero 7 mu mitumi hanamye y'intara ya Bujumbura hafi ya paroisse gatolika ya Buhonga ibarabara ry'igihugu inimero 7 ni 21 ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba uretse ko abakunzi b'ijwi rya Amerika baziboneye bamwe mu baricamwo babifitiye gihamya
amakenga turayafise cyane kose yuko tubona yuko umwanya n'umanyanditse wara no gucika imodoka cyangwa uruja n'uruja rw'ibintu bisubire kurenga uri kurabiraba imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira imwe ibanza kubise igindi mu kurinda yo kuyindi irenga
bivanye n'ukuntu iri barabara usanga ririmo ibinogo ahandi naho ugasanga rirahengamye turema dutwaye nk'umuntu agwaye tumushikanye iyo aza yahwereye
icyo ngaha muri komini nyabira bakuri 17 kuko ni kenshi twamarusha ngati kabura amasanganya n'abantu no gupfa bagafa nkati ko tubagenda ngaha ku mubaro ugasanga imodoka iraduhitanye cyangwa irahitanye umuntu
iruhande yo gusaba ko iryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene cyo ababa mu micungararo yaho iryo barabara rica mu ntara ya Bujumbura baragerageza kuri sana sana naho bidafashe bavyuka buri gitondo bafurira ibinogo biri muri iyo barabara ya kaburimbo bakoresheje ivu
kupa abashinwa baza kwakora barakoze amaranye kandi ahantu imodoka zipfa ruguru nka zijya zipakiye imiziko zihaduka zigasubira inyuma hajya najye makamyo apfa hanze naduka imvura yapfuye kanyerera aho imbere mubona aho kadundura imodoka imanutse
twacyowe n'imbabazi kubera ababyeyi bamabashe muri iri barabara najye nshobora kuricamo ndi mu modoka kimwe ndi ku moto mugabo kenshi byamajya abayemwe amasanganya menshi turaba volonte amatubare kuri volonte Tatravuguti, ikadukore ikishiiza, uje banako ibere, nibazo duhema.
Umuyobozi mukuru arongoye igisata kijejwe iby'amabarabara mu Burundi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari amabarabara makuru makuru agiramiwe n'isidagurika kubera ko amazi imyaka myinshi. Regis Mpawe nayo arongoye igisata kijejwe amabarabara akavuga ko bidahita byoroha mu gutanguza ibikorwa byo kuyasanura.
Kubera biba bisaba amahera menshi cyane, birasaba yuko dusaba ingurane ibindi bihugu cyane tukikora kubandi dusanzwe dukorana nka Banki Mondiale na Bade ahandi gukora amabarabara bisanzwe kuyasubiramo kuko ibarabara n'inyubakwa n'izindi nyubakwa zose riragira ingorane ugasanga ari aho ryononekaye cyangwa aho ryasiduse ibyo twita mu Gifaransa entretien ibyo wowe n'amafaranga ava muri Leta y'u Burundi ayo rero tuba tuyazi neza nk'ubu Leta yaratanze amafaranga ashyika imiliyaridi 25 yo kugira ngo aya mabarabara asanzwe yari ahari tuze turayasubiramo tuyakora neza mugabo ayandi kubera usanga ari bikorwa bifata ku myaka ibiri cyangwa itatu amafaranga abari muri budget igihugu n'amafaranga abayasabwe kwingurane cyangwa abayasabwe ko imfashanyo
uwo mutegetsi ariko akavuga ko leta itareza amaboko mu ntumbero yo gusanura iyo mihora ifite uruhare rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo nawe n'Imana agafatira ku mabarabara azayaratanguwe gusanurwa
amabarabara sikani Bujumbura menshi arikarakura kandi yakuriye rimwe nicyo gituma twatanguye kuyakora murabona nk'iri ya Bujumbura Cibitoke twaratanguye kurikora rikorera naherahezwa hariho n'ibarabara rija mu Rumonge ariryo bita ibarabara rikuru rigira gatatu rikorera kogwa ku Binyanza Lake gushika mu Rumonge naho nyene ibikorwa byaratanguye kuva mu Rumonge gushika igitaza ibikorwa naho nyene byaratanguye va igitaza gushika iBujumbura turiko turarondera uburyo kugira ngo iryo naryo nyene ritangure gukogwa
ibarabara ry'igihugu ni 7 muri kino gihe rigeramiwe n'isidagurika rifite uburebure bungana n'ibirometero 130 rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi riciye mu ntara za Bujumbura na Bururi.
Mu makuru y'imikino kuri uyu wa kane mu gihugu cya Kameruni harakomeza imikino y'igikombe cya Afurika y'ibihugu mu mpira w'amaguru hakinwa imikino yo mu itsinda A. Ikipe ya Kameruni irahura na Ethiopia, Cape Verde ihure na Burkina Faso. Muri iri tsinda Kameruni na Cape Verde nizo ziriyoboye nyuma yo gutsinda imikino yazo ya mbere. Kuri wa gatatu mu itsinda F, Mali yatsinze Tunisia igitego kimwe ku busa, Gambia itsinda Mauritania nayo igitego kimwe ku busa.
Chuti z'izwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Shuti mwari muduteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu byo kuri isaha bihumurije. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibi biganiro. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muri hose.
Umugabo nyamugabo karangwa n'imigabo andamati kuranziga nanda yumujinya na agachiki mene ahara ni kuri onge ni buta muzi mene aleme la kazi dicha oye Murimo, no quise cupio bafugar.